ni radio ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro bya radio mu kirundi mu kinyarwanda. Kumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda, mutwumvira kuri FM 103.3 no kuri FM 88.3 mu shora no kundu kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Niyo neza nshuti mwese, namwe bakunzi radio inzwi y'Amerika, muri kumwe na Frederic Mundikije. Ikaze mwese mu kiganiro mwisanga
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri ya Colorado leta z'umwe z'Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kiganiro muri sagacho y'umunsi kija kwibanda ku kiza COVID-19 kizwi kandi ku izina rya coronavirus, ikiza cha corona nkuko mubizi cha zingamitse ibihugu byinshi byo ku isi harimo n'igihugu cha Rutura cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo kiza rero na mu Burundi kiriho kandi n'abatetsi barongoye Burundi mu gihe bariko barafata ya mbere mu kukigwanya. Aha twoboneraho akanya ko kumenyesha ko bajejwe amagara y'abantu mu Burundi bafashe n'ingingo ikomeye yo gutangura gupima abanyagihugu kugira ngo bamenye abamaze kwandura uyo mugera kugira babiteho. Muri kiganiro rero duhishe ko turi kumwe na Dr. Sylvain Nzeyimana arongoye ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi. Muri aho Dr. Nzeyimana.
Ego me Frederic Mandikije na gushimye ko nawe muri bibi na byaniro amakuru meza ndaho.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Professor Remesha Lionel yigisha muri kaminuza Alliance University mu gisagara cha San Diego. Professor Remesha ari na mu Burundi bafashe ya mbere mu gusangira amakuru n'abandi Barundi mu bibanza byandikirwa ko amakuru birimo na Facebook. Muraho neza Lionel Remesha.
Yego amahoro cyane Frederic, ndaho kabisa twese turakomeye.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero dutangurire kuri mwebwe Dr. Nzeyimana, mu ntango leta y'u Burundi irasa nuko amakuru ajanye n'ikiza cya corona atashirwa ahabona bimwe bishemeye eka mu buryo bugaragara n'ibitigiri bya bari bamaze kwandura byatangazwa bishobora kuba byari bike kurusha ibitigiri nyakuri by'abari bamaze kwandura icyo kiza. Intumbero yafashwe na leta nshasha yo gusaba ko mu kumugaragaro kw'abantu bupimwa icyo kiza hamwe n'amakuru avuga ku Burundi buzo kwakira ifashanyo yo kugwanya icyo kiza. Mwayakiriye gute Dr. Nzeyman?
Egome ndabashimiye kuri icyo kibazo gitomoye. Ni ukuvuga iyo ngingo yafashwe n'umukuru w'igihugu akabishyira muri bimwe ategeka gukora byihuta byo kugwanya coronavirus byaratumye duregose yaduhimbaye kubera yuko iyo wumvise isi yatewe ukabona wewe nibyo mu Burundi ugiye kuraba abarwaye iyo ndwara si benshi ugereranyije n'ahandi, abamaze kwicwa n'iyo ndwara si benshi ugereranyije n'ahandi, ariko wumvise kwa mugenzi wawe yuko biyasha nawe aragerageza uvuga uti nacewe kumbure ntagitiye kare nduhava nonerwa. Nibyo byabaye rero kandi twe twabyakiriye neza rwose kandi turabishyigikiye nk'abandi Barundi bose. Twebwe rero tushyigikiye kusumbya abandi kuko twebwe dusanzwe nk'abaganga kwitaho kubungabunga magara y'abantu byaduhimbaye rwose kuko byacyuduye icyizere yuko iyo ngwara twayirwanya tukayirandura nini.
Ubu muri iki gihe icyo kiza kifashe gute? Turazi ko nka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho intara nyinshi eka zari zarakigabanije, ariko kubera abantu boroheje ingingo zari zafashwe mu mugambi wo kwirinda icyo kiza, izo ngingo zorohejwe aho novuga nko intara ya California eka intara ya Texas, aho abanyagihugu basigaye basubiye kwandura ari benshi. Aho mu Burundi hoho byifashe gute muri iki gihe?
Ukona bisi cyapimye ku byinshi kandi mu gihugu cyose nk'uko umukuru y'igihugu yabisabye, ariko tugiye kuraba abantu bose bamaze gupimwa bakaboneka ko bagwaye indwara n'ijana na 191 ku itariki y'uno munsi. Ijana na 191 muri abo hariho ijana na 18 bamaze gukira barakije, hariho n'umwe yitabye Imana. Numva ko abandi baba 77 bakiri kubaravugwa ariko nabone magara yabo yifashe neza. Reka turindire turabe ubumwe bari kubapima, kumbure bapimye hari izo bagotora, ariko murumva yuko uwo bazotanga rwaye azoca avugwa. Umva ni ibintu byiza cyane, ariko gushika ku itariki y'uno munsi n'abantu ijana na 191 bamaze kurwara, muri abo hari mwitabye Imana, abandi nabo 72 baracyari kubaravugwa kandi
Lionel Lemesha, imbere yuko tuja ku mugambi mwishinze eka mufatanije n'abandi barundi ntabwenge baba mu bihugu bitandukanye aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu vy'i Buraya no muri Afurika eka no mu Burundi, umugambi mwafashe wo gutangaza amakuru yerekeye icyo kiza turayagaruka ko mukanya, ariko nashaka namwe mutubwire ukuntu mwakiriye iyo ngingo ya leta nshasha yo kugira ngo eka bapime abantu bose mu Burundi bafise kugira barabe ko barabe abamaze kwandura uyu mugera. Iyo ngingo mwayakiriye gute mwebwe?
Iyo ngingo twayakiranye n'igishika cinshi, zaratunejeje cyane kukubera umukuru w'igihugu mushasha yafashe iyo ngingo ikomeye cyane yo kugerageza kurwanya icyo kiza cy'akaranda cya coronavirus cyateye ku isi hose. Urumva icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane yuko ubu batanguye kubandanya bahimiriza cyane abanyagihugu bagafata imigambi ihanitse yo kuyirwanya, kwaba ugupima abanyagihugu, kubavura, eka no kubahimiriza abanyagihugu bakaza kwipimisha, kuko baca umugani mu Kirundi ngo ushaka gukira indwara arayirata. Hariho abantu benshi kuri ubu baba bari bamaze kuronka n'ibimenyetso by'iyi ndwara, ariko bakaba bahora batinya kujya kwipimisha. Ariko ubu icyiza ni uko ko bagugurura imihora bakongera bakanongereza ahantu henshi abantu bashobora kuja kwipimisha. Ibyo rero bizofasha cyane kumenya ibitigiri by'abantu bamaze kugwara canke n'abandi bashobora kuba barahuye n'abo bantu bamaze kugwara, bose rero bakabasuzuma bakabavura hakiri kare, kuko iyi ndwara ntinyegezwa, iguma iduga. Nta muntu ashobora kuyinyegeza, ibyo bituma ikintu gikomeye rero ubu umuntu yumvise ibimenyetso ariko arabigisha ashobora kugenda kwa muganga akipimisha aho bategekanije.
Ego me imbere yuko mu Burundi hafatwa ingingo nk'izo, mwebwe ku giti cyanyu cyo mu Burundi mwarafashe ya mbere mu gutangaza cyane cyane mu bibanza byandikirwa ko amakuru nka Facebook ibintu byose eka amakuru ashobotse ajanye n'icyo kiza cya corona, icyo cyumviro Lionel cyabaje mu gute?
Ego icyo cyumviro kumene cyatujemo, hariho abantu benshi ndazi yuko abarundi n'inshuti z'u Burundi n'abantu bose bari hanze y'ibihugu cyane n'abari ndani mu gihugu, abantu bose bariyumvira iwabo naho bari mu mahanga. Urumva kuri ubu natwebwe naha turi muri Amerika natwe turugarijwe n'iyo ndwara, ariko twariko turagerageza natwe turiyumvira ukungene natwe twoterera umuganda iwacu muri ibi bihe by'ingorane, cyane cyane kumenyesha amakuru abantu ibintu ukungene ibintu biriko biragenda kubera nko ngamuri Amerika makuru tuyaronka ningoga dushoko yaronka ningoga urumva rero twashaka ko nabantu b'i Burundi bashobora kuyaronka muri zo muri ubwo buryo nyene hanyuma hakaba hari abarundi ariho umurundi umwe yitwa Ivan Kiwala ari wa Boston Massachusetts akora Harvard niwe yanditse kuri Twitter agerageza guhimiriza abantu ko boja hamwe abantu bakaza aba volontaire baza gufasha uwari we wese aba baba bari muri Amerika muri Europe cyangwa muri Canada kugira abarundi aho bari hose biyumvire iwabo kuko abantu bacu inshuti zacu abaryango abagenzi igihugu abarundi bose twategerezwa kwiyumvira uko ngene dushobora gufashanya kuko naho bariko barahimiriza ibi by'indwara no mu mico yacu iyo hageze ibintu by'indwara cyane cyane indwara z'akaranda biragora cyane kuvyigisha abanyagihugu canke n'abantu baratinya
no muravuze bayikwaye muravuze abantu mwakoranye ku buntu abantu bitanga bagatanga umwanya wabo abo bantu bangana iki bari mu bihugu ibihe nibi
ego gushika ubu turamaze kwegeranya abantu barenga 30 baringa ha muri Canada baringa ha muri America US muri Canada no muri Europe ekaro n'abari Burundi barimo bariko barafasha urumva muri urugoronani twari ko turiyumvira kungene kuko hari hamashira hamwe menshi ubu ariko arafasha mu bihugu byinshi kubijanye n'iyi ngwara kwaba kuzana ibikoresho bikenewe gukingira abaganga gukingira abanyagihugu hari hamashira hamwe menshi ariko aratanga ibyo bikingirizo byose bikenewe gituma twebwe rero twari ko turiyumvira aho turi twese umuntu abishoboye yoba afise na contact na zikeyi ashobore gushikira ayo mashirahamwe ayahimirize yuko hakenewe ibintu mu Burundi hanyuma nabone babone ko bashaka kuzana ibintu mu Burundi gutera intege igihugu cacu
yegome Dr. Nzeyimana amakuru yerekikiza cha corona n'amakuru ahambaye cyane gose birakenewe ko ika abarundi abarundi kazi abantu bose aba mu Burundi bose bamenya uko ukuntu iyo ngwara yandukira ibintu twibutsa ku giti cyane cy'umuganga akurikirana ico kiza cyane gose ni nkibi
ibome cyo nibyo ibyo mu gutegi hambaye yuko muri kino gihe hari ico kiza cya corona virus umurundi wese ari hose cyane uri mu hagati mu gihugu cy'u Burundi ko yomenya ukungene iyo ngwara yandukira kuko iyo ngwara yandukira gose yumvire namwe indwara yatanguriye mu Bushinwa abavyu bari muri Amerika cyangwa bari mu bihugu bya Buraya reka nini wacu muri Afurika bakibaza ko yatagoshikiza bakanabona umengo umengo si ubugizi bya coronavirus uri kubashikiza mwabizi no mu Bushinwa bigitangura yuko no mu Bushinwa mu gihugu hagati abantu bavugakije ni kwa mugaru gushikiza nta ngwani zo ariko murari ibyabaye iyo ngwara yashwara Ubushinwa rwose yashwara isi yose ubu naho yashitse muri Afurika indwara yandukira rwose yandukira mu dute dute umuntu iyo umuntu ariko arakorora cyangwa iyo umuntu yasamuye siyo dute dute rero uwundi muntu amwegereye agaca duhumeka tukaba turinjiye mayo hanyuma iyo ngwara igatigwizana ifata nka kujya kwa gripe umuntu akagira ibicurane agakorora hanyuma buhoro buhoro akagenda aragira umucanwa akaremba igataha itaha kwa hema kugira ngo aheme abaganga bakabanza kumushyira ku mashini imuhemesha ni ukuvuga rero ukwandukira kw'iyo ndwara ndabyibutsa ariko baratwumva ni indwara yandukira cyane kandi urumva ica mu muyaga mu dute dute umuntu agwaye aba akoroye cyangwa yasamuye abamwegereye bagaca rero bahumeka utu dute dute tugaca dushika mu maha yabo nabo bakaba barafashwe nicyo gituma bafashe ingingo yo gusaba abantu bose babishoboye kandi bikaba n'itegeko ko bambara ubufukamunwa kuko iyo wambaye agafukamunwa iyo ukoroye uraheza utwo dute dute ntidusohoke iyo ukambaye nahone umuntu mutegeranye cyane ko nivyo nabyo birimo mu kuyirinda gutegerana gose nahantu abantu bahurira ari benshi bakayirinda hanyuma cyane cyane nkajyanye mu
korane mabanza abantu bakinda kwegera na gose hanyuma bakambara gapfukamunwa hamba vyivyo bagakaraba ahantu hose ushitse umwanya wo kubyumvira ugakaraba n'isabuni neza cyane cyane ugakoresha hari ibindi bikoresho bakoresha mu gukaraba birimo umuti witwa alcohol uwo muti ugahita ucica iyo migera mu gihe wisemo
ego me muravuze ukuntu indwara yandukira n'ibintu biteye ubwoba cyane rwose nk'akarorero aha muri Amerika haraheze iminsi ibiri ku munsi umwe wonyine handuye abantu barenga 58,000 ku munsi muri leta zunze za Amerika hose mu bihugu bitandukanye nuvuga ko iyo ndwara rero iteye ubwoba cyane rwose Lionel Lemesha mwarafashe ya mbere nk'uko twabivuze mu gukangurira abarundi mu kubabwira ibyerekeye indwara ikindi mu ubwira nk'abarundi cyangwa abantu bumviza radio ijwi rya Amerika ibintu bakwiye kugira birinde icyo kiza turetse bwa gutambara umuntu yambara ku muntu ibindi bintu umuntu amakuru muri mutanga kuri Facebook ameze gute
ego amakuru dutanga kuri Facebook nuko icyo twari twarabonye nuko kuri za Facebook cyane amakuru menshi yari ahari yanditswe mu Kirundi kuko icyo twari twabonye nuko iyo bariko baravuga iyi ngwara ya COVID bariko barabivuga urazi mu ma Facebook amakuru menshi ari mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa cyangwa mu yandi twasanze mu Kirundi ata bitari bwandikwe byinshi mu Kirundi hanyuma dusa turibaza yuko hari abantu benshi bari kuri izo Facebook ariko bashobora kuba batazi icyongereza neza cyanke n'igifaransa ariko tukagerageza dushobore kubatahurira kugira abantu bose aho bari bamenye ibiriko biraba urumva twebwe turaraba amakuru ava ino muri za Center of Disease Control ukungene batanga amakuru hanyuma tukayahindura mu Kirundi tukayandika uko nyene mu Kirundi gitomoye ariko ikindi naco twongeramo nuko mu mico imico y'Ikirundi hajya n'ikintu gikomeye cyane eka mu bihugu byinshi iyi ngwara urumva naho urumva umuganga nkuko umuganga Nzeyimana yabisiguye neza uko ngene abantu bayirinda abaganga hose ku isi bariko baragerageza kwigisha abantu ariko ikiza kiragora gose nuko imico hari imico myinshi ku isi urumva abantu ntibanyugwa kumwe ubu urazi nko mu mico y'iwacu nk'abantu nk'ibintu byo kuramukanya ibintu by'imanza ibintu byo gusangira inyobwa ku mukenke ivyo rero ni ibintu biba biri mu muco urumva rero uri kuragerageza kwigisha abanyagihugu bose aho bari hose ukagerageza kubigisha yuko ubu muri iyi nzira hariho icyorezo akakaranda ko kugwanya ko duteza no gutangura kuraba kungene bimwe bimwe byo mu mico yacu dushobora kugerageza tukabanza tukamera nk'ababihagarika muri aka kanya iyi ngwara ikirikira abandanya kuko nk'ubu habaye nk'urubanza abantu bose biyumvamo ko bateze gushika ku rubanza hashobora no kuzamo rero n'umuntu atumva ameze neza n'ubwo muri icyo gihe mu mico igihendo dushaka nuko n'abantu bumva yuko tuvuge nk'ubu nk'umuntu ataje mu rubanza batomuca bo kwemera yuko birumvikana umuntu yafatiriwe cyane cyane muri ibi bihe by'ingorane
cyane nizo manza zikaba zirahagaritswe mu kurindira ko ibintu bigenda neza kurusha
niko babishoboye byo bari byiza nibyo
Dr. Nzeyimana mwavuze ibikoresho cyane cyane nk'ibyo kwikingira iyo ngwara ibyo bikoresho biraboneka cyane rwose mu Burundi turazi ko mu ntango ngaha muri Amerika hari ingorane z'ibikoresho reka n'abaforoma baraje kwa kuvura abantu badafite ibyangombwa ry'igihugu gihambaye cyane rwose gikomeye cyane ku isi ibikoresho byo kwikingira biraboneka mu buryo bworoshe cyane cyane ku bantu usanga kenshi na kenshi aribo bari ku rugamba rwa mbere aribo twita abaforoma abaganga n'ibindi
ego ubundi Federico imbere yuko nshuti kibazo mbanze nshimire Professor Remesha ku kigo yabize hamwe n'abandi barundi bariko baradufasha kugira ngo duhangane n'icyo kiza cya coronavirus yabashimye neza ku mutima kuko nubwo ari mu mahanga adatima agakubitira iwabo nuko ndabashimiye nico n'uwo mugambi yagize wo kugira ngo amakuru ahambaye kuri iyo ngwara ashike kuri Facebook natwe Facebook nino mu Burundi iraba cyane ariko nkuko yavuze bose ni mu Bufaransa bose ni mu Cyongereza ikintu kizaro yuko amakuru yaboneka mu Kirundi ibyo rikabijyamo ku byerekeye ibikoresho byo kwirinda iyo ngwara navuze abakozi bo kwa muganga abaforoma abaganga gushika ubu nukuri turashima akigoro leta yagize ubumwe ibitaro byose byo mu Burundi biraronka nko ku bakozi bo kwa muganga uburyo bwo kugira ngo bikingire bacungire n'abarwayi uburyo bupfukamunwa bijya alcohol umuntu akaraba amazi mwambise yuko amazi mu gihugu cyose mu bigo mikuru mikuru igiciro cy'amazi kijya gabanuka gushika iki kigagere mwarumvise igiciro cy'isabuni ko kigo nagabanuka kuri ku gice kugira ngo turwanye iyo ndwara ibyo byose bikaba ari imigambi y'igihugu hambavu y'ibyo imiti yo kuvura abarwayi ni ukuvuga ko kwikingira ariko kuvura abarwayi hari n'abaganga cyangwa abaforoma bahora barwara imiti yo kuvura abarwayi irahari kandi itangwa ku buntu mu gihugu cyose ni ikintu gikomeye rwose navuge ibyerekeye ingingo zishobora gufatwa umukuru w'igihugu yaravuze yuko ingingo zose zikenewe zizofatwa kugira ngo turwanye coronavirus uno munsi ingingo niyo gupima abarundi bose mu gihugu cyose ejo kumbura hazofatwa ingingo zo guhagarika imanza nabyo nzi byo kugira zo kugara amashuri cyangwa isindi urumva yavuze yuko ibishoboka byose bizokorwa gushika turanduranye indwara nyinshi murazi ikivugo cyane kubaha umukuru w'igihugu mu kurwanya iyi coronavirus yavuze twese ngo tukizirikane ndakira sinandura sinanduza ikintu gikomeye rwose ni ukuvuga yuko umuntu wese ari mu Burundi ateza kumenya yuko yaba umuntu cyangwa umunyamahanga abwirizwa kuyimwekeye kuzitira ataronekwa kwa muganga rero nashaka nababwire ko dushima ibikoresho gushika ubu byo kwikingira birahari ibyo kugira abarwayi birahari ariko tukuvuga yuko twanka uwo dufasha kuko nk'abo barundi bari mu mahanga bariko baregeranya uburyo bwabo ariko barasaba abagenzi babo inshuti abagenzi amashyirahamwe mpuzamakungu ati nyabune nyabuna bifashirije abarundi bigeze kure barandikiye amakete bandikira ubushitemandi bw'amagara y'abantu mu Burundi twebwe nk'urwego rw'abaganga baratwegereye turabwira yuko tubashimira cyane kandi yuko tubashyigikiye icyo yagakemera cyose tujye gukora nuko byifashe indwara
Tu kivuga kuri iyo ntererano nyine y'abo Barundi bari hanze y'igihugu harimo Remesha Lionel ikana Ivan Smith Kiwala nashaka mutubwire kandi mutwibutse Lionel nk'ifashanyo zoba zimaze kuboneka cyangwa amashyirahamwe mwashoboye kujijura ko yofasha muri cyo mu rugo rugamba rwo kurwanya ikiza cya corona mu Burundi ni nk'ayaheni ikintu mutubwire niki
ego icambere urunani rwacu rwitwa Abarundi Global Initiative urumva twatanguye haraheze ubuharamaze gushika hafi ukwezi hanyuma ukungene ariko turamaze gushikira amashyirahamwe hari amashyirahamwe turiko turaganira hariho nk'ishyirahamwe riri California turiko turaganira ariko biracari mu nzira ntibaraheza kwa provinga ukungene dukorana nayo mashyirahamwe cyane hari amashyirahamwe nka Bill and Melinda Gates nabone twariko turagerageza kubashikira baza direct relief n'andi mashyirahamwe asanzwe ajya gufasha mu bindi bihugu kandi yanafashije n'i Burundi ariko icyo twashaka kugira ni uko ko basanzwe bafasha muri ibyo bihugu twashaka nabone baze bafashe mu Burundi umva twebwe turafasha guhimiriza mu cyongereza bita lobbying rumva no gusaba ko baze bafashe igihugu rumva imfashanyo baba batanga igenda ku gihugu ntibayicishe no muri Abarundi Global Initiatives twebwe icyo tugira gusa no kugenda tukavuga yuko gufasha nyine ibiziki kiza cha coronavirus nkuko twabibonye mu bihugu byinshi bikenera ibintu byinshi
ikenera amafaranga ikenera ubushobozi bwinshi ariko cyane cyane ukenera ni n'abanyagihugu kubyiyumvamo ko umwe wese ahari ateza kuyirwanya nico bituma abanyagihugu bose baba bari ndani mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bakwiye kwiyumvamo yuko nk'ubu ko mu Burundi bafashe ya mbere ko ubu bagiye kugwanya iki kiza n'abari abarundi aho bari hose ku isi bakwiye nabone kubyiyumvamo ko icyo bashobora guterera gufasha igihugu kugira icyo kiza kiranduranwe n'imizi mu gihugu cyacu cy'Uburundi.
Docteur Nzeyimana, twavuze utwigoro twa leta mu gutera kamu abarundi kugira ngo bamenye ko ikiza cyateye ku isi hose kiriko kiratandukira n'ibihugu byose ikana no mu Burundi kiriho mu kukirwanya bisaba ko umuntu wese ashira mu ngiro ivyo asabwa ibintu muba mubona bimeze nk'intambamyi. Lionel we yavuze ati hariho ibintu by'imico izamanza z'iminsi yose ka kuja gusangira mu mukenke umwe gukwanira mu bibanza byinshi ari bintu ibintu ubona bimeze nk'intambamyi abarundi bose bakwiye kumenya kugira ngo barabe ko bobirengera icyo kiza gituzwe na burya mu Burundi gitigiriye cy'abantu banduye uyu mugera gushika ubu kiri hasi cyane ibintu bimeze nk'intama mibona byo bari nk'ibi
ego njewe intama nyine mukuru jewe mbona ni kutamenya mukuru kuko iyo hari ibintu tazi mu bintu biba ku isi usanga udafashe ingingo zibereye yemeye adakora kutamenya ni kutamenya bukegwa nuko anatamenya makuru ugasanga iyi miriko bera ku isi ntabyo bamenye mugabo kuri icyo ubundi ku maradiyo ibyapa byo mu ibarabara abajejwe intwaro bagiye kuraba abanyagihugu ku kivi nicyo baguma basubiriramo kugira ngo bamenyeshe yuko hari igitero ko hari twatewe n'indwara ahandi njye niba dukora kutamenya nicyo nibyo nicyo nibyo nk'iyo yo gusangira urabona nk'imwe mu Burundi nk'iyo yibura y'iwanyu ushobora gusanga umuntu yibana mu nzu cyangwa ugasanga babana mu nzu ari babiri cyangwa batatu no mu Burundi murabizi yuko usanga atari no mu bishagara ruguru mu mihana usanga baba mu kazi gatoni ari abantu benshi ugasanga hariho ibintu bisabwa kugira ngo wirinde indwara byo kutegerana usanga bidakunda ndebe mugungu n'ubukene bwo kutaronka uburyo bwose bwo kwirinda nabyo birashobora kubamwo nk'iyo abantu usanga abana bose barara mu cyumba kimwe ugasanga ufite abana batanu urumva yuko bitoroshe yaba byakunda umwe wese akaba yibana mu cyumba byo koroshe hari n'ibindi bijyanye n'ubutunzi
ingaruka ku byerekeye ubutunzi docteur turazigaruka ko ariko nashaka na remesha Lionel nawe nyine atubwire ikintu wabona kimeze nk'intambamyi mu Burundi yavuze imico ariko nko muri leta z'umwe za Amerika hariho n'abantu kenshi na kenshi bashaka kurenga kuri izo ngingo kuko batafata nk'ama icyo kiza ariko ugasanga mu nyuma ingaruka ni mbi cyane rwose izindi ntambamyi mubona cyane inzitizi z'ukuntu zotuma abantu batabona ku icyo kibazo gihambaye cyane rwose ikintu abantu bomenya cyane rwose muri iki gihe cyane cyane mu Burundi ni nk'iki
ego icyo ni kibazo cyiza cyane kuko ikindi kintu gikomeye cyane mu bintu by'intambamye no ngaha muri Amerika cyashitse ni uko urumva iki aka karanda ni gashasha ku isi ni indwara nshasha iyi covid ni indwara nshasha ni indwara ikaze cyane ni indwara isi itari bwigere ubona ni indwara itari bwigere ihangayisha isi ahiriye hose icyo rero ibihugu byose mu isanzwe izindi indwara zirahora zitera ariko kenshi zitera mu gihugu kimwe cyangwa mu ntara imwe nta na rimwe kiretse kera ngira hararenze imyaka ijana aho indwara itera isi yose hakaba ibyago hose urumva rero muri icyo gihe abantu twese ngaha ku isi urumva nta muntu yari bwabe
mu buzima aho utinya gukora ku bintu byose canke uhuye n'abantu ugatinya kubavugisha ndaba y'umuntu agiye no gutembera mu barabara abonye uyundi kubera tumaze kumenya amakari iyo ndwara umuntu akajya gukibarabara agatinya ariko ibyo byose ni uko abantu kubera ari ikintu gishasha hari abantu babyemera uko bayibonye hari abantu iyo bariko barabigisha bakabwira ibi bintu birakaze muri tondere iyi ndwara hari abantu batabyemera uko bayibonye je ndibuka nko mu kwezi kwa mbere ayo umugenzi dukorana yaje ava mu Bushinwa niwe yigeze yambwiye iby'iyo ndwara arambwira ko hari indwara ikomeye cyane imaze gushikira hariya ariko icyo gihe hari mu kwezi kwa mbere ndaraba amakuru henshi nta na hamwe nabyo babibona hanyuma ndibaza yuko ivyo nta kibazo ariko haheze nk'iminsi ibiri tuza tubyumva mu makuru ko hariho indwara rutura yatowe mu Bushinwa ariko gushika icyo gihe abantu bose aho bari ku isi twabandanyije ubuzima nk'uko bwamye ntitwari bwigere tubona ukunge n'abantu bifata iyo ndwara ariko bukeye kabiri imaze gushika niho abantu bose baraze urabona bwa bundi ya ndwara ni indwara y'umukazo urumva n'ubu rero ingorane nuko hariho nkindi namaze gusindikaza abantu benshi n'abantu benshi baramaze guhitanwa n'iyi ndwara kandi n'ibitigiri biguma byiyongera ariko igikuru nuko abantu bamenye yuko iyo ndwara irakaze naho utoba itobira gufata cyangwa itobira afata abo muri kumwe ibyo ni byiza ayo mwo yafata nk'amahigwe ariko igikuru nuko bategerezwa nabone kwikingira bataragwara kuko hagize n'umwe agwara bose barashobora kugwara hanyuma hakaba ingorane umuntu atoba yiteguye
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Dr. Zeimana mwariko mnafuga chana chane ni ingarukambi kubutunzi eka ugawa ugivi hugu eka nubugawa nyaji hugu basa nzwe mui hugu rutura kuwela ili nujinshi wichafi ugarugwa kazika kugarugwa haliho ili hugu sanga wisiburi hugu guha imishahara wakozi chanika waha ifashanyo ingaruka zichokiza mhumu uji hugu chuburundi uji hugu gizi ki bayabaye mu byerekeye ubutunzi ingaruka zoze umuzibona guteza icyo kiza
ego me icyo ni kibazo cyiza cyane kuko ni kibazo mpora mutima ingaruka mbi z'icyo kiza uretse abantu bagwara uretse abantu bitaba imana hariho intoro yugaye umwe indibo zose z'igihugu zirugaye nta ndege zisigwa kibuga cy'indege nta abantu bakira ngo bigane kubera iyo ndwara muca mwumva yuko ubukene buca bwinjira kuko nadangengiriza n'amahera y'agaciro nabo abantu baze gutembera na bya bidandazwa hari ibintu byinshi usanga bitagenda neza uko byahora hanyuma rero ugasanga bice bigaruka bigira ingaruka mbi mu buzima bw'igihugu hariho imiti cyangwa ibindi bikoresho bijya bivuye hanze bya nkenerwa usanga tukikorera ugasanga ibyo bintu kubera yuko imiyoboro yuzaye ntibishoboye kuboneka n'ibindi ndagwanka rero ubagije nko muri umuryango turimo afurika y'ibiseruko baragize nko mu rwanda hafi cyangwa muri kenya baragize
kwirinda uwo kibe cya coronavirus barabye basanzwe cyangwa kuma mu mazu hari abantu cyangwa baba ku mutwe bari ari uko bakoze ugasanga rero twebwe ntitwashitse kuri iyo ntambwe yo kubwira abantu ngo bagume mu mazu ngo aho byashitse abantu baramewe nabi bagwa kwicwa n'inzara bakavuga ati tugira ko twicwa n'inzara ni mutereke tujye gukora kuko icyo kiga kigasanga inzara yatwishe ibyo byose rero ni ibintu byatumye ubutunzi bw'igihugu cyacu n'ibihugu tubana bitosekara
icyo kibazo gihambaye cyane rwose nk'uko namwebwe aremesha Lionel mwabibonye aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho abategetsi abarongoye intara cyangwa abandi bategetsi baraba ati ubutunzi buri ko burazama reka dufate ingingo zoroshe zo korosha ingingo zikomeye twafashe zo kwirinda icyo kiza ariko ingaruka nk'uko twazibonye mu ntara zuguruye hataragera nuko abanyagihugu baciye basubira kwandura cyane rwose mwebwe muvuga iki ku ngaruka z'icyo kiza nk'ibihugu bitarategwa cyane rwose n'icyo kiza ingingo byo ingamba ingingo zikomeye zofatwa nk'izihe kugira ngo nti n'ubutunzi ntibusinzikare
ego icyo ni ikintu gikomeye cyane kuko ibihugu byose aho biri biterwa gufata nkama iki kiza bikamenya yuko ikintu bateza kwigisha abanyagihugu cyane kuko umunyagihugu wese ateza gufasha guterera umuganda mu kurwanya iyi ndwara kubera ubiraze nk'uko wabivuze nko ngaha muri Amerika iyi ndwara igihe yamenyekana ko yamaze gushika baciye intara zimwe zimwe baciye batanguza barugara ngaha muri California bari mu ntara zafashe ya mbere mu kugara n'andi ntara n'izindi ntara nyinshi ngaha ma state yo ngaha muri Amerika batanguye barugara ariko uko bugara nuko hariho nk'abatanga akazi hariho ubuzi bwashoboye kubandanya abantu bakorera imuhira ariko hariho ubuzi bwinshi bwasinzikaye nk'abantu bafise amahoteli amaresitora cyane cyane nko ngaha California hari amaresitora menshi hari amahoteli menshi kubera dukunda kuronka ingezi nyinshi ziva mu yandi maeta kubera hama harasusurutse umwaka wose urumva nk'icyo gihe leta yaranahahombeye abadandazi barahombye cyane urumva abadandaza rero bariko barahomba abo bakoresha nabone hari abo hari abaciye babura akazi urumva rero icyo rero cyarazanye ingorane kuko n'abantu benshi igihe bavuga ko bagomba kugara abantu benshi ntibari biteguye kuko kenshi umuntu yama agira ubuzima bwiwe bwa none hanyuma muri iki gihe igihe byaza bakavuga okay ubu harageze kugara byose abantu benshi ntibari bafite uburyo bungana bushobora kubandanya iyo abantu bariko bakorera imuhira cyangwa nk'abantu babuze akazi urumva rero nk'icyo cyarazanye intambamyi nyinshi kubera urumva umuntu atakazi cyangwa ibikorwa bigabanutse abadandaji urumva amahera menshi yaratakajwe ndabye nko mu biharuro byariko biratangwa na McKenzie hari ibiharuro McKenzie ni berekana bakunda kwerekana ibiharuro by'abadandaza nibo berekanye yuko igihe mu kwezi kwa ntwarane mu kwezi kwa gatatu igihe ibi byatangura nibo berekanye yuko abadandaza hakiri kare cumi ku ijana bari bamaze kubona yuko ubutunzi buzomera nabi ariko ejo bundi mu kwezi kwa gatandatu bari bamaze kurenga 50% bari bamaze kubona ko ubutunzi bugeze habi cyane nicyo bituma rero intara rero zimwe zimwe zaguma zigerageza biyumvira uko umuntu ashobora gutangura kugurura kuko igituma bari bugaye ego ko ari gukingira abanyagihugu ariko cyane cyane bariko bararaba ukungene igihugu gishobora kuronka umwanya boba baratora urucanco cyangwa imiti ishobora gufufahaza eka n'abaganga bamenyere kuyivura ariko ubu rero ko tubimazemo igihe n'urucanco ruracariko rurarondegwa rurashobora gufata umwanya kugira rutore ariko hariho imiti y'ugupfufaza imaze ishobora gufasha abantu ariko ntibaratora umuti wayo w'ukuri ariko hariho imiti y'ugupfufaza ishobora gufasha umuntu yamaze kurwara hamwe bariko n'abaganga baramaze kumenyera kuyivura no
kwikingira. Lionel Remesha uravye ibyabaye muri America aho kushira nk'imbere eka ikibazo cy'ubutunzi cyanki cy'ubukene bushobora kugeramira abanyagihugu umuntu yoshira imbere amagara yabo bwa mbere na mbere.
Nibyo. Icyo kintu n'ikintu komeye cyane nuko intara zimwe buguruye hakirikare ibitigiri bikiriko biraduka. Baruguruye hakirikare ibitigiri bikiriko biraduka kandi n'abanyagihugu ntibari bwaronka inyigisho zikwiye. Kuko hari abanyagihugu benshi bakiciyumvira ko iyo ngwara idahari. Urumva rero muri ico gihe naho babwira gukoresha agafukamunwa canke kutegerana hari abantu benshi batabikurikiza. Rero muri ico gihe rero hari abatabikurikiza ingorane rero zica ziduga kubera iyi ngwara ukungene yandukira muno munsi ishamwe mpunza makungu y'amagara y'abantu yemeje yuko iyi ngwara ija no mu muyaga. Urumva hariho nk'umuntu yobagwaye iraja mutuma dutoyi n'umuntu adashaka kubona nk'umuntu ari ahantu hugaye. Hariho nk'abantu bagwaye muri abantu benshi aho birashobora murashaka kugwara iyo umuntu afite nk'ubupfukabunwa cyangwa
egome. Muganga Nzeyimana, ikibazo cy'ingaruka mbi iyo ngwara ku butunzi bw'igihugu n'abanyagihugu ni ikibazo gihambaye cyane rwose, ariko amagara y'abantu nk'uko twabivuze niyo aza imbere vyabibonekeje naha muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Ikintu mubwira abategetsi ni ikihe? Ikintu mubwira abanyagihugu ni ikihe?
Igome, ikintu cya mbere mubwira abategetsi muri iyo minsi iki kiza cya coronavirus ni kuba hafi y'abari ku rugamba rwo kurwanya indwara. Urugamba rwo kurwanya indwara rubera hose ariko ahanini ni mu bitaro. Abaforoma, abaganga n'abafasha bose bakeneye gufashwa gushyigikirwa. Hariho ibintu mu Burundi tudakunda nuvuga kuvugira hejuru abaganga ndiko ari kubera imico yacu cyangwa abaforoma. Iyo ukora akazi kagoye, iyo ukora akazi karuhisha mu mutwe kakarusha no ku mubiri, hari igihe ukenera gufashwa nuvuga mu Gifaransa psychologiquement. Ino iwacu uwo mwingo abantu ntibagira neza gute impinga cyane umubabaro. Hari igihe umuntu ariko arakora akazi nk'ako kagoye kubona abantu baremba bagahwera cyane nawe ukabona w'umukorana bagwaye bakamerwa nabi. Hari igihe ngira ucika intege, ugacika intege ugakenera gufashwa, ugafashwa kandi rwose kuko ni umubiri urwaye. Hari abagwaye umutima, abagwaye kamere k'umuntu akaba akaduhaye. Icyo ni kimwe rero dushobora gushyigikirwa rwose. Abanyagihugu nabo twabasaba iki? Abanyagihugu twabasaba kutagira ubugaba. Ntibagire ubugaba. Abantu bose bafashe imyemerere kino kiza, abantu bose babaye ibigaba nani ndaba muri Amerika ku kiyaga ahantu hari leta yitwa Floride, niba ari Florida ikana muri California. Hari ahantu hamwe wasanga nko ku maplaje ahantu ku kiyaga abantu bakavuga ngo reka ngo twe mu gitoshikirwa nta kizoba. Hari abaye ingorane nyinshi kubera yuko habayemo ubugaba. Reka nini wacu ni ukwirinda ubwo bugaba, kuko ubwo bugaba nibwo butuma umuntu afata imyemerere iyo ndwara. Iyo ndwara irica abandi, ugasanga rero waterewe nawe utagishobora kwivuna. Rero abategetsi badushyigikire, abanyagihugu nabo uretse ko bazadushyigikira nabo bakareka kubigaba, bakumva impanuro zitangwa kandi
bakadikurikiza. Dr. Nzeyimana, tukiri kuri mwebwe nyine, turetse izo iyo nyifata y'ubugaba, hariho n'ibindi bintu bijanye n'ibihe tuba turimwo, ukuntu amakuru atangwa mu bibanza ngurukana bumenyi, hari ubuhinga bwinshi bwo guhanahana amakuru, hariho rero n'ibindi kenshi na kenshi usanga hakwiragizwa ibihuha ku byerekeye iyo ndwara. Ivyo bihuha vyose byo bifise ingaruka nki ku buzima bwiza bw'abanyagihugu, hokorwa iki kugira ngo ivyo bihuha biteshwe bite?
Nibyo kibazo kirahambaye rwose. Icyo kibazo kirahambaye rwose kuko ibihuha birahari. Ibihuha birahari, hariho n'abantu usanga babesha agahinda abantu ngo iyo ngwara ndayivura, bakavuga ko bafite imiti kama yo kuvura iyo ngwara, ugasanga abantu bariko
barikubara gizi bariko bafatira ibintu bitari byo atari mike kwa muganga batazi ingaruka bishobora ku magara yabo n'ibindi n'ibindi ni ukuvuga kutamenya amakuru muri indwara nabyo n'ibindi nabyo n'ibindi buronosaba abantu ko bo kwihuha nino mu Burundi umuntu wenyine afise uruhushya rwo gutanga amakuru ku byerekeye iyo ndwara ku byerekeye abantu bayanduye ku byerekeye abantu barwaye bari mu bitaro n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu gusa kandi uragira aya matangazo kenshi n'isi yose turabona itangazo ni kuvuga aba aribwo butanga amakuru bwonyine hanyuma ntihagire umuntu yiyandikija atanga amakuru atazi icyo ni kimwe hanyuma ku byerekeye iyo ndwara abantu tukabasaba yuko batoza barumviriza ibyo bumva mu ibarabara ugasanga abantu bariko bariha imiti bimwe bita automedication birebye rwose ukabona umuntu akubwiye ngo jenga uyu muti ubambiye ngo uravura iyo ndwara mu minsi yeze harabaye ubushakashatsi bavuga ngo wari umuti ngo witwa dexamethasone ushobora gufasha abantu bagaca batangira kubaza uwo muti wokura hehe hirya yaje kumva ngo umuti witwa mucyango wofasha abandi bakavuga ngo turafise imiti kama yofasha ibyo n'ibihuha bindi rero ibihuha ishobora guca igutu abantu bajya barumviriza umuhora wemewe mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bafite ikibazo hariho nimero batelefona ku buntu 117 ni nimero umuntu atelefona ku buntu umuntu wese afite telefona kuri iyo nimero 117 akabaza amakuru yerekeye icyo kiza ni ukuvuga ntibasubire kumviriza ibivugwa hirya no hino cyangwa ibintu bica ku binyangurukana bumenyi hariho nk'igi za watsapu hari ibintu byiza mbwa akabaho n'ibintu abantu bagatanga amakuru atari yo
Professor Alemesha Leonela ico nikibazo gihambaye cyane rwose muri iki gihe ivyo bita social media eka byakwiragiye ahantu hose naha muri Leta Zunze Amerika ibihuha nk'ivyo birahaba hokorwa iki kugira ngo abarundi bamenye amakuru imvaho kugira ngo ntibajane na nyabahuru
ego cyane rwose ivyo nivyo hari ibihuha byinshi cyane cyane iyo igihe cyose habaye indwara cyangwa n'indwara zahora zihasanzwe hama hariho abantu bashobora kuvuga ko bafite imiti cyangwa bazi kuzivura cyangwa bazi kumenya ibimenyetso z'izo ndwara igikuru ni uko abantu bose aho bari ni uko uza barakurikiza nyine izo mpanuro baronka z'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ariko cyane cyane n'amakuru hariho igikuru n'ukumenya no kwiga no kwiyigisha uwo umuntu abishoboye kuko hariho benshi bari kuri ku buhinga ngurukana bumenyi social media basanzwe basoma n'ibintu ariko igikuru no gusoma umuntu akaguma azi yuko ashobora kwiyungunganya amenya yige nyene nawe niyo ndwara uko ngene imeze hanyuma akurikize amategeko asabwa nk'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abavuzi OMS cyangwa abari ngaha muri Amerika hari abarundi benshi bumviriza ni radio bari ngaha muri North America barashobora nabona akaraba za CDC Center Disease Control ngaha muri Amerika ariko igikuru ni uko abantu rero baronse ayo makuru atumbereye boyiga hanyuma bagize icyo basoma bakumva ni kibategereye neza hanyuma bakagira ubushakashatsi bakarondera bakabaza n'ababijejwe ko bibafasha ariko igikuru cyane cyane ubu ni uko abantu bagerageza kuyirinda bagakaraba bakambara ubupfukamunwa babishoboye hanyuma bakagerageza no guhimiriza abandi bumva bafise ibimenyetso kugenda kwipimisha nk'uko nabivuze kare ushaka gukira indwara arayirata ntihagire rero umuntu yoyinyegeza umuntu yikanze ko yoba yifise iyo ndwara agende yipimishe hanyuma aho ababijejwe bamuvure neza abaganga
igome tukivuga bimwe mu bintu umunyagihugu asanzwe arashobora kugira ngo yikingire akingire nabandi aho tukuvuga udutambara bambara ku munwa eka nuko kwama umuntu ari kwagira isuku akaraba gihe cyose eka n'isabune neza n'ukaraba nkuko abaganga bahora byerekana gushikaho no ku mu kiganza eka n'inyuma y'ikiganza ugakaraba neza utwo dukoresha rero dusanzwe nk'ayo masabune ari mu muti cyanke utwo dutambara mu ntembara ku munwa mu gihe tutoba tuboneka ku banyagihugu bose Dr. Nzeyimana ikintu abarundi bakora n'ikihe abanyarwanda eka abanyafrika ikintu bakora nk'igihe mu gihe utwo dutambara tutaboneze kuri bose hokorwa iki
ego mu icyo kibazo kirambaye mu gihe utwo dutambara dushobora kuboneka ku bantu bose abantu dushobora kwifuka ku munwa kandi bazituza harabonetse uburyo bwo kwambira bakadushonesha nimba babona gashobora kuzimba bagakoresha akantu k'agatambara bagashona byanse naho abantu bakirinda kwegerana abantu bakirinda kwegerana kubera byaragaragaye yuko ahantu hahuriye abantu benshi ariho iyo ndwara ifatira kugira ngo ishware birinde kwegerana ku masoko ahantu ku mamanza mu bikorane birinde kwegerana hanyuma bakarabe rwose bakaraba n'isabuni n'amazi hanyuma kubumba ibimenyetso ko nabyo birashobora gushika naho wagize ibyo byose ugasanga urumvise ibimenyetso kubumba ibimenyetso bakitura umuganga bakagenda kwipimisha kuko ubu ni kwipimisha ni ku buntu kandi leta idufata inkingo zose idufata inkingo zose kugira ngo ntihagire umuntu yandukirwa n'iyo ndwara hanyuma n'uwo yaje yandukiwe agaheza agapimwa akavurwa ni ukuvuga nta pimo menyane urenza ko ku bimaze iminsi bivugwa atari guhimiriza abantu cyane cyane no kutabahimiriza aba bakumvira izimpanuro bahabwa hanyuma no gusengaho umuntu bakazivuga bakazigira abatwaye abatwara intwaro yo hasi hanyuma kumi bakuru b'imitumba abasantiri hari abaserukira abanyagihugu baheruka kwitorera abashingamateka abakengezamateka bakaza barabivuga bakaza bafite ingorane bakayibwira bano babaserukira kugira ngo babishikane imbere kuko nk'uko profeseri Remesha yivuze ubujya gukira indwara arayiraza
egome profeseri Remesha kuri utwo dukoresho dusanzwe nyine ikintu cyokorwa n'ikihe birashoboka ko tushobora kuba tutarakwiragira nko mu gihugu cyose ikintu abanyagihugu bubwira kugira ngo mu kurindira ko utwo dutambara bambara ku munwa tuboneka hari ubundi buryo bukoresha kugira ngo bafate iyo ngingo yo kwikingira cyane cyane no gukingira kureka kwanduza abandi
ego ni nk'uko umuganga Sylvain Nzeyimana yabimenyesheje yuko abantu bogerageza bagakurikiza nyine izo mpanuro bariko bararonka muri mu mwanya batoba bafise ivyo vya nkenegwa byo kwikingira ariko umuntu yogerageza abishoboye akaraba yuko ariko gushonesha ubwo bufukamunwa akagerageza umuntu akabi akabigerageza ni nka kujya umuntu ashonesha impuzu agafukamunwa ni gato ku shati umuntu ashobora kugerageza akabishobora ariko turazi yuko hari abantu abanyagihugu bishobora kuzogora nicyo gituma rero natwebwe n'uyu mugambi twihaye w'abarundi global initiatives icyo nicyo kintu twiyumviriye kuko naho ibihugu byinshi kano ngaha muri Amerika naho baza barahimiriza abantu ngo nibambare ubufukamunwa ngo nibikingire bakarabe n'amasabuni si bose babironka nicyo gituma rero abantu aho bari bose bateza kwiyumvira abanyagihugu aho bari tuvuge nk'ubu natwe ngaha muri abarundi global initiatives amashyirahamwe turiko twegera amashyirahamwe yuzana nyine ibyo bikoresho byo gufasha abaganga bakongera bagafasha n'abanyagihugu bafise nk'ibyo bikoresho byo gukingira abanyagihugu urumva ibyo nibyo natwe turiko turagira ariko nashaka no guhimiriza n'abandi barundi aho bari hose baba bari hanze y'igihugu canke indani mu gihugu ko nabone bagerageza bagafata mu ntege nk'umuntu adashoboye kuronka ako gafukamunwa bakamufasha ni igikuru no gufashanya igikuru n'urunani
Mugusozera ikiganiro Dr. Nzeyimana mwavuze ibintu bihambaye cyane rwose ika amakuru ahambaye yerekeye ikintu abanyagihugu basanzwe ikabo kwirinda kwanduza cyane kwandura icyo kiza cyateye ku isi hose nashaka mu gusozera mu terakamu gize mugire ico mugize cyo terakamu nk'abanyagihugu cyane cyane mwabwira uburyo nyabwo bwo kwirinda kwanduza cyane kwandura icyo kiza
egome nongere ndaruke kuri ucivugo umukuru w'igihugu yaduhaye ndakira sinandura kandi sinanduza ni kuvuga iki ni kuvuga icambere abantu bateze kumenya nuko iyo ngwara yandura iki muyaga yandura iki muyaga igaca mu dute dute tusohoka y'umuntu akoroye akarero n'iyo yasamuye ni kuvuga rero yuko icambere umuntu ashobora kugira ngo yirinde iyo ngwara ngayanduze n'abandi mu kwambara agapfukamunwa mu kwambara agapfukamunwa bikajya mu mico yacu bikajya mu mico yacu kwambara agapfukamunwa kugira ngo twirinde guhumeka iyo wabihebye gukorwa n'undi muntu cyangwa twirinde twebwe dukoroye kugira kwandukiza abandi bantu ikigira kabiri ni ugukaraba n'amazi meza n'isabuni kuko byaragaragaye yuko gukaraba n'amazi meza n'isabuni byica uwo mugera ni ukuvuga ahantu hose ku mihana winjiye ushitse ahantu cyangwa ahantu hose ku mihana bagategura amazi n'isabuni kugira ngo nawe uwo nk'umushyitsi naho iyo wari umuntu ahita ashobore gukaraba kugira ngo ntiyanduke iyo ndwara icyanyuma kandi gihambaye ni kwirinda kujya ahantu kwegerana muri benshi mu bikorane mu mamanza ibintu bidakenewe umuntu akabyirinda kugira ngo abantu ntibegerane nk'uko nabivuze nk'ikusiramo byagaragaye ko ahantu iyo ndwara yandukije abantu cyane n'ahantu hari hakoraniye abantu hambavu yo gukaraba yo kwambara agapfukamunwa no kwirinda kujya ahantu hari abantu benshi ukajyayo atakundi wogira ariko ubishoboye ukayirinda gushyika aho iyo ndwara bibyomenyekana yuko twayimesheje
ego bi professor emisha nyenele namwe akajambo kanyuma kamumutira abanyagihugu naka
ego akajambo kanyuma doterera abanyagihugu nuko ego babandanye rero bakurikiza izo mpanuro bamenye yuko iyo ndwara ya covid ari ingwara ikomeye cyane ari ingwara ikaze bumvirize abaganga bumvirize ababijejwe kandi bagume nabo nebiyigisha bamaze kumva neza ayo makuru bayasangire n'abandi mu miryango yabo hariho benshi batoba bari ku buhingangurukana bumenyi cyangwa bataba bafise batazi gusoma no kwandika abo bose abanyagihugu bose no kubashikira aho bari hose haba igikuru no gushikiriza amakuru abantu bakamenya iyo ngwara kungene ifata kungene yandukira n'igihe umuntu yumva atameze neza imigambi yofata yukwegera abaganga bakamupima neza hanyuma bakamuvura icyo rero nicyo kintu gikomeye icyo kintu ndagishigikiye cyane kandi byaranejeje cyane no kubona uyu mugambi leta yafashe yo gupimisha abanyagihugu bose
Lionel Remisha yigisha muri kaminuza Valiant University aho ni mu gisagara cha San Diego murakoze cyane gose ku kanya mwatoye ngo mugane ni radio ijwi rya Amerika kuri ibibazo nkoramutima bijanye n'ikiza COVID-19 ikiza cha corona mwakoze
murakoze cyane Frederic
mu docteur Nzeyimana Sylvain umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi murakoze cyane rwose ndabashimiye cyane ku vyumviro eka n'impanuro mwatanze zijanye n'ikiza cha corona eka ikiza COVID-19 mwakoze cyane rwose
ego ndabashimiye ijwi rya Amerika ryatwumviye uno munsi ryabaye ijwi ry'Abarundi ndongeye kuba kwemerera yuko n'ikindi gihe nakeneye amakuru canke nakeneye kuganira ku byerekeye
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu muri sanga c'umunsi ikiganiro hanini cariko kivuga ku vyerekeye ikiza ca corona eka ikiza COVID-19 mwakoze cane rwose mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.